Ikete Paulo yandikiye abigaratiya. Abigaratiya ikigabane cya mbere. Paulo intumwa itatumwe n'abantu kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Ufatanije n'abavukanye turi kumwe bose kubandikira mwebwe mu mashengero y'Igalatiya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibe muri mwebwe. Uwo Mwami Yesu Kristo yitangiye ibyaha byacu ngo turokore muri iki gihe kibicubu nk'uko Imana yacu yagombye. Niyo Data wa twese, icubahiro kibicaye ibihe bitazoshira. Amina. Natangazwe n'uko muri kumureka vuba mutyo yabahamagaye ku bw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo, kandi atabundi buriho, ariko hariho abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Nk'uko twavuze ubwa mbere, n'ubu nongeye kubivuga ko nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye, arakavumwa. Mbega ubu n'ishimwe ry'abantu ngomba cyanke n'iry'Imana? Cyanke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu, simba n'umushumba wa Kristo. Kuvya ubutumwa navuze, ndabamenyesha abavukanye yuko atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengereje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi mu bo twarukanye kuja imbere mu idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe na basogokuruza. Ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampamagara ku bw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanjye umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso, kandi sinaduze Yerusalemu kubantanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya kandi hanyuma nsubira i Damasiko. Maze imyaka itatu ishize ndi i Yerusalemu kubonana na Kefa, mariwe iminsi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari yakuba mwene nyina w'Umwami Yesu. Ibyo ndabandikiye n'ukuri, ehe ndabivugiye imbere y'Imana simbeshe. Maze nza mu ntara z'Isiriya n'Ikilikiya. Abo mu mashenge y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bwambone, ariko bumva gusa bamvuga bati, umwe yahora duhiga mbere ubasigaye yamamaza ibyizerwa yari yagerageje kuzimanganya. Nuko bahimbaza Imana kubwanyu. Abigaratiya ikigabane cya kabiri. Maze hahise imyaka 14 nongera kudugana na Barunaba kandi na Tito ndamujana, kandi naduze yo kubwo guhishurirwa ndabashira imbere ubutumwa bwiza mvuga mu banyamahanga, ariko ndabushira imbere y'abashimwa twiherereye ngo sinirukire ubusa cyanke simbe narirukiye ubusa. Ariko na Tito twari kumwe naho yari umugiriki ntibamugobereye guhimurwa igikoba c'ubugabo, kandi ari cyo coshimishije abigira abavukanye banyegetejwe mu ishengero binjiye mu mpisho ngo basume urusaku kwidegembya kwacu dufise muri Kristo Yesu kugira ngo badushire mu buja. Abo ntitwabumviye na gatoya ngo tuganzwe nabo kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwebwe. Ariko bashimwa ko ari bakuru, uko bari bameze ubwa mbere sindayibabaye, kubwanje byose ni bimwe. Imana ntirobanura abantu kucubahiro. Abo bashimwa ntacu banyongerereje, ariko babonye yuko najeje ubutumwa bwo kwigisha batahimbuye igikoba c'ubugabo nk'uko Petero yajejwe bwo kwigisha bahimbuye igikoba c'ubugabo. Kuko yashoboje Petero gutumwa kubahimbuye igikoba c'ubugabo, ariyo yanshoboje nanje gutumwa ku batari Abisirayeli, Yakobo, Kefa na Yohana. Bashimwa ko ari nkingi bamaze kumenya ubuntu nahawe, baduha ukuboko twe na Barunaba ngo dufatanye nabo ngo twebwe tuje ku batari Abisirayeli nabo baje kubahimbuye igikoba c'ubugabo. Ariko icyo bagombye gusa ni uko twibuka boro, aricyo nyine nanjye nari nsanzwe mfitiye umwete. Ariko Kefa aze muri Antiyokiya namuharirije mbona nk'ubone, kuko yari n'ibimutsindishije. Kuko imbere y'uko bavuye kwa Yakobo bashikayo yasangira n'abanyamahanga, ariko bashitse yariyonjorora arabanena kuko atinya bo mu bahimbuye igikoba c'ubugabo, kandi n'abandi beda bahumbana nawe bitaye ko nabaro nabatwarwa n'ubwo buhumbyi bwabo. Ariko nabonye badaca mu nzira igororotse nk'uko ukuri k'ubutumwa bwiza kuri baririra kefe imbere ya bose nti ko witondera ingeso z'abanyamahanga zitari z'abayuda kandi uri umuyuda ugobera utabanyamahanga kuba nk'abayuda twebwe mu kameremere kacu turi abayuda ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga ariko tuzi yuko umuntu adatsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ibyagezwe ariko atsindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo natwe twizeye Kristo Yesu ngo kwizera Kristo kuba ariko kudutsindanishiriza atari ibikorwa bishinzwe n'ibyagezwe kuko ta muntu atsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ibyagezwe ariko namba twabonetse ko turi abanyabyaha hamwe twarondera guhindurwa intungane no kuba muri Kristo rega Kristo n'umukozi agaburica reka namba no kongera kuba kivyo nasambuye no banisubiye ko ndumuntu acumura ibyagezwe byanteye gupfa ku byagezwe ngo mbeho ku Mana nabambanywe na Kristo ariko ndiho yamara si jewe nkiriho ni Kristo ariho muri jewe ivyo nkora byose nkiriho mu mubiri ndabikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura simpindura ubusa ubuntu bw'Imana kuko asanga ukororoka kuzanwa n'ibyagezwe Kristo azoba yapfiriye ubusa Abi Galatia ikigabane cya gatatu yemwe abagalatia bijuje ninde yabarota kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu ikico nyine nico ngomba ko mumbwira mbega mwe mu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ibyagezwe canke no kumva gufatanije no kwizera mbega mwakabaye muri bijuje umutyo mwatanguye mu vya mwemwe mbega none musozere mu vy'umubiri mbega yo yose mwayaboneye ubusa namba yaraye ubusa ko iba mwemwe igakorera ibitangaza muri mwebwe mbega ikoreshwa nuko mukora ibikorwa by'ibyagezwe canke nuko mwumvise mukize ni nkuko Aburahamu yizeye Imana akabiharurwa ko kugororoka mumenye rero yuko abishimiye ukwizera aribo bana ba Aburahamu kandi byanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubwo kwizera bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba bite
muri wowe niho amahanga yose azohega umugisha
nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari mu muvumo kuko handitswe ngo
azoba avuma umuntu wese adashishikarira ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abyitondere
biraserukwe ko atamuntu atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana kuko handitswe ngo
umugororotse azobeshwa no kwizera
ariko ibyagezwe ntibiva ku kwizera yamara ngo uzovyitondera n'ibyo bizomubesha Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe yacitse kivume ku bwacu kuko handitswe ngo
azoba vuma umuntu wese amanitswe ku giti
kugira ngo mugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kugira ngo kwizera kuturonkeshe mwe mutwasezeraniwe bavukanye ibindi bivuga nk'imvugo y'abantu isezerano naho ryo biryo umuntu gusa iyo rishinzwe nta muntu arikuraho canka ryongerako nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano bona uruvyaro rwiwe ntiyavuze iti imvyaro nk'uvuga benshi yamara yavuze nk'uvuga umwiti n'uruvyaro rwawe nirwo Kristo ariko ico mvuze isezerano ryabanje gushingwa n'Imana ibyagezwe byajashize imyaka 430 nivyo rikora ngo bihindure ubusa iryo sezerano kuko uyu mwana uzanwa n'ibyagezwe uwo butazanywe n'isezerano ariko Imana yawuhaye Aburahamu iwe umusezerani nuko ivyagezwe n'ivyiki vyageretse ubwoko bw'ibicumuro ngo bigumeho kugeza aho uruvyaro rwasezeranywe ivy'isezerano ruzozira kandi vyaho abamarayika kubigera nabo babiha umushiki rw'amajambo ariko umuhuza ntahuza umuntu umwe yamara Imana n'imwe mbega ivyagezwe birwanya amasezerano y'Imana eka namba iyo habaho ivyagezwe vyashinzwe bishobora kubeshaho abantu nukuru kugororoka kuba kwarazanwe n'ivyagezwe ariko ivyanditswe bivuga yuko vyose vyugaranywe ngo biganzwe n'icaha kugira ngo abizera bahabwe ivyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo ariko kwizera kutaraza twarindwa n'ivyagezwe twugaranywe turindiriye kwizera kwagira guhishura uko niko ivyagezwe vyatubereye umureza turera kadushekereza Kristo ngo dusindanishirizwe no kwizera ariko kwizera ko kwaje ntitukirirwa n'umureza mwese murabana y'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu kuko mwese wabatirijwe kuba ba Kristo mwambaye Kristo ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umuja cyangwa witegembye, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ko muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri ba samaragwa nk'uko byasezeranye. Abigaratiya ikigabane cya kane. Ariko ndavuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataca atandukana ko n'umushumba naho ari wenyine ibintu byose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu gihe cyashinzwe na se. Natwe nuko tukiri abana twari tujakara ivya mbere vyo mu isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwe n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwe n'ivyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko mu bana bayo Imana yatumye mwe mu mwana wayo mu mitima yacu atakamba ati Abba Data, nico gituma utakiri umushumba ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo muragwa ubihawe n'Imana. Ariko ico gihe kuko mutari muzi Imana mwari mujakara Imana zitari zo uhereye mu kameremere kazo, ariko none ko mwamenye Imana cyane cyane ko mwamenywe nayo, ni giki catumye musubira inyuma mugahindukirira ivya mbere vya goyigoyi bitagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gusha? Muziririza iminsi, amezi, ibihe n'imyaka mu nte Yakoba yuko kumbura ivyo nabakoreye natamijwe n'ubusa. Ndabinginze bavukanye mumene nkanje kuko nanje meze nkamwe, nta nabi mwangiriye, ariko murazi yuko amagara make mubiri ariyo yatumye ndababarira ubutumwa bwiza ubwa mbere. Kandi vyabagerageza kubwo umubiri wanje ntimwabitituye, ntimwaciriye inyeri, ariko mwanyakiriye nk'umumarayika w'Imana canke nka Kristo Yesu. None kwa kwishima kwanyu kuri hehe? Ndicabona canye yuko biba vyarashobotse muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama, mbega mpinduye umwansi wanyu no kubabwira ukuri, babandi babagirira ishaka mu buryo butari bwiza. Ariko ico bagomba ni ukubazigira hanze kugira ngo namwe mubagirire ishaka. Mugabo ni vyiza kugirira ivyiza ishaka ibihe vyose atari igihe turi kumwe gusa. Bana banje bato, abo nongera kwiyoroka mu marira gushitsa ishusho ya Kristo izoremerwa muri mwebwe, kandi nagomba gushikirana namwe aka kanya no korosha ijwi ko ivyanyu binzazani. Mwebwe abagomba kuganzwa n'ivyagezwe nimumbarire, mbega ntimwumve ivyagezwe? Kuko vyanditswe yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri, umwe ari uwo ku nshoreke, uwundi ari uwo ku mugore bwite. Uwo ku nshoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri, uwo ku mugore bwite yavyawe ku bw'isezerano. Ivyo ni nk'umugani kuko abagore ari nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi Sinayi rivyara bo kuguma mu buja, iryo ni Hagari. Nuko Hagari n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya usobanurwa ngo Yerusalemu wa none, kuko usangiye ubuja n'abana bawe. Ariko Yerusalemu wo hejuru niwo mugore bwite, niwo mama wa twese, kuko handitswe ngo
nezerwa yewe mugore w'imbumbu utavyara, turi kusemerere wewe utaramukwa, kuko abana b'intabwo ari benshi baruta ufise umugabo.
Namwe bavukanye muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe wavyeye mu buryo bw'umubiri yahamu wavyeye mu buryo bwa mwemwe, nanone niko biri. Ivyanditswe bivuga biti
irukana inshoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'inshoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite.
Nuko bavukanye ntituri abana b'inshoreke, turaba wa mugore bwite. Abigaratiya ikigabane cya gatanu. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembye, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuje. Umve jewe Pawulo ndababwira yuko nimwahimburwa ibikoba c'ubugabo Kristo ataca azobamarira. Kandi ndabarira umuntu wese ahimburwa ibikoba c'ubugabo, ndabishingiye intahe yuko ari n'umwenda wo kwitondera ivyagezwe vyose. Yemwe abagomba guhindurwa intungane n'ivyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana kwanyu na Kristo, muratemvye muretse ubuntu bw'Imana. Kuko twebwe mu buryo bwa mwemu twiteze ivyizigiro vyo kugororoka kubw'ukwizera, kuko muri Kristo Yesu ari uguhimbura igikoba c'ubugabo, ari kudahimburwa igikoba c'ubugabo bitagira ikimazi, Ikigiri kimaze n'ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Ko mwagenda neza. Ninde yateye gutezura ngo ntimwumvire ukuri. Iyo nyosha ntiyavuye kuri wabahamagara.
Umwambiro mukututumbishiro be byose.
Ndabizige ko bw'umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima. Ari kubagarika imitima wari we wese. Urubanza ruzomusubirako. Ariko jewe bavukanye. Namba nkibarira abantu guhimurwa iko bacubugabo. Nige gituma ngihamwa. Igitsitaza cy'umusara wa kibacara hindutse ubusa. Icyompa babavurunga bakikona rwose. Bavukanye. Mwahamagariye umwidegembyo. Mugabo rero umwidegembyo ntimugira urwitwazo rwo kamemerekanye. Ariko urukundo rubatere gukorerana. Kuko ivyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo
mukunda abanyi banyu nkuko mwikunda.
Ariko nimwashikurana. Mugatabagurana. Mwirinde ntimuhezanye. Ndavuga nti mugendeshwe na mwemo niho mutazoshitse bya kameremere kanyu kifuza kuko kameremere kifuza ibyo mwemo yanka kandi mwemo yifuza bya kameremere kanga kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba ariko namba murongorwa na mwemo ntimuganzwe n'ivyagezwe kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana nibi ubusambanyi ibihumanya ivyiso ninke gusengirwa mana uburozi ubwansi intonganya ishari ishavu ikeba kwitandukanya ibice igono kuborego kudandahigo nibindi bene ibyo ivyo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazora kugana bw'Imana ariko ivyo mwemu yama n'urukundo umunezero amahoro ukwihangana kugira neza ingeso nziza kumwizigirwa ubugwa neza ukwirinda ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza kandi aba Kristo Yesu babambanya kameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza namba tubeshwaho na mwemo tiwarwe na mwemo nitwifata uko tutari ngo twandurutsanye tugiriranira ishari. Abi Galatia ikigabane cha gatandatu. Bavukanye. Umuntu niyo yoboneka kwicaha. Mwego imwe mu mutunganye umeza aryo. Umuhanurisha umutima w'ubugwa neza. Kandi uyubara ubwawe. Nawe nyine ntiwoshwe nabi. Mwakirana imitwaro. Mushikane muri kivyagezwe na Kristo. Umuntu niyimvira ko aragakomeye. Kandi atacamaze. Aribeshe. Ariko umuntu wese asuzuma igikorwa ciwe niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite atari kubw'uwundi kuko umuntu wese azokwikorera uwe mutwara ariko wigishwa ijambo ry'Imana aho umwigisha mu byiza byose ntimuzimire Imana yo nticokorwa kuko ico umuntu ayiba cyose ari cyazokwimba ubu biba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukora mu mubiri ariko ubiba muri mwema azokwimbura muri mwema ubugingo budashira twame dukora ivyiza niducobogore kuko gihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa nuko rero iyo turonse uburyo tugirire bose neza cyane cyane inzu yabize muraba ingene ndabandikishirije ukuboko kwanjye inyuguti nini nini abagomba bose kwiga ikundiro kuvy'umubiri niyo babagobera guhimura ibikorwa cy'ubugabo nta yindi nyanduruko no kugira ngo ntibahamwe bahorwa umusaraba wa Kristo kuko abahimbuye igikorwa cy'ubugabo nabo nyine batitondera ibyagezwe ariko bashaka ko muhimu rwikoba cy'ubugabo ngo birate imibiri yayo ariko jeho sinkira ati kindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi imbere ikibambwe nanjye sinkayibera ikibambwe kuko guhimba rwikoba cy'ubugabo atakimazi no kudahimba rwikoba cy'ubugabo nta kimazi ikigiri kimazi n'icyareme gishasha abazogendera kuri urwo rugezo amahoro abe muri bo n'ikigongwe no mu Bisirayeli b'Imana uheri ubu ntiyakagira umuntu angora kuko mfise ku mubiri inkovu za Yesu bavukanye ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo wane n'imitima yanyu amina.